Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ubu ni saa moya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Turi ku wa gatanu tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2014, hano muri studio ya 17 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema
na jewe Oriane Itangishaka, nanjye ndabaramukije ndabahikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba.
Ego ni bintu bisanzwe, ni bintu bisanzwe kuko iyo mushikiza manza yamaze yafashe ingingo yo gupfunga by'agateganyo umuntu uwo muntu afite uburenganzira bwo kwitura amasentare.
Uwo ni Pacific Manirakiza, umwarimu muri kaminuza ya Montreal mu gihugu cya Canada. Inkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Ikaze mu biganiro byacu by'uyu mugoroba. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahereye mu gihugu cya Siriya. Ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa byaraye biburijemo umushinga w'umwanzuro w'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi mu muryango w'abibumbye, umushinga wateganyaga ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rujya gukora nketi muri Siriya. Uwo mushinga wari wateguwe n'Ubufaransa. N'ubwa kane Uburusiya n'Ubushinwa bakoresheje ubudahangarwa bwabo kuri Siriya kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011. U Rwanda ruri mu kanama k'amahoro n'umutekano muri Loni rwashyigikiye uwo mushinga nubwo utatambutse. Uhagarariye u Rwanda muri Loni Eugene Gasana yasobanuye ko ikibazo cya Siriya kigomba gufatirwa ingamba ku buryo bwihuse n'umuryango mpuzamahanga.
Tuve muri Siriya tuje muri Congo. Sentare mpuzamakungu ihana ibyaha ICC nyene mu mfunyapfunyo yaciriye urubanza rwo gupfungwa imyaka 12 uwahoze ari umukuru w'abarobeli muri Congo, Germain Katanga, mu ruhare yagize mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'ibihumbi 2003. Katanga yagiriwe n'ibyaha mu kwezi kwa gatatu, kuba yaragize uruhara mu gutera no gufasha abagwanyi bagandaguye abantu 200 mu kigwati cha Bogoro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sentare ivuga ko Katanga yakoze ibyaha byo mu ngwano n'ihohotera rya kiremwa muntu n'ubundi bwicanyi mu bitero yagize ku banyagihugu aho bononye bongera basahura amatungo yabo. Amaze kumara imyaka indwi mu munyororo. Ingingo y'umucamanza Bruno Cote ivuga ko iyo myaka izoharugwa mu myaka aciriwe gufungwa. Uyu mugabo w'imyaka 36 yari yarahakanye ibyaha yagirizwa, avuga ko atarafise ububasha bukwiye kubagwanyi. Umushikirizwa manza wiwe yunguruje urubanza rwiwe. Katanga batazira Simba ni wabaye ugira gatatu gucigwa urubanza muri sentare mpuzamakungu ihana ibyaha kuva igitangura mu mwaka w'ibihumbi 2002.
Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangaje kuri uyu wa gatanu ko azemera ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu muri Ukraine, amatora ateganyijwe kuri iki cyumweru. Ibi yabivugiye mu nama mpuzamahanga ku bukungu iteraniye i St. Petersburg mu Burusiya. Putin yavuze ko leta ye yiteguye gukorana n'ubuyobozi bushya buzajyaho muri Ukraine nk'uko akorana n'uburiho. Aha yagaragaje ko yizeye ko ubuyobozi bushya buzashyira imbere ibiganiro no guhagarika ibikorwa bya gisirikare hafi n'imipaka y'Uburusiya. Yemeye kandi ko ibihano byafatiwe igihugu cye nyuma yo kwigarurira akarere ka Crimea bimaze kugira ingaruka zitari nziza ku bucuruzi, ariko yongeraho ko ibyo bihano amaherezo bizagira ingaruka ku bihugu byabifashe. Kuri uyu wa gatanu kandi perezida w'agateganyo wa Ukraine Oleksandr Turchynov yatangaje ko batazigera bemera ko hari uwasubiza igihugu cye mu bihe bya kera. Abakandida 21 nibo bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Umucuruzi Petro Poroshenko n'uwahoze ari minisitiri w'intebe Yulia Tymoshenko nibo bari ku isonga mu bahabwa amahirwe.
Muri Siria abatavuga rumwe na leta yaho batangaza ko abaroberi bagandaguye abantu 21 mu birori byo kwiyamamaza byari byateguwe n'abashigikiye Perezida Bashar al-Assad mu gisagara kiri mu bumanuko ahitwa Dara. Ishirahamwe rijejwe kugenduza agateka kazina muntu muri Siria ritangaza ko kuri uno munsi wa gatanu abaroberi barashe ihema ryari ryahuriyemo abantu bashigikiye umushingantahe Assad. Umukozi w'iryo shirahamwe Abd al-Rahman yabwiye ijwi ya Amerika yuko abahitanywe n'ico gitero barabasivile hamwe n'imwigwi y'abashigikiye Assad. Umugwi ufise icicaro mu Bwongereza ujejwe kugenduza amatora kandi ukorana n'umugwi y'abatavuga rumwe na leta ya Siria utangaza ko abantu bashika kuri 30 bakomeretse cyane. Rahman avuga ko yiteze ko haba ibindi bitero mu birori byo kwiyamamaza bitewe n'uko amatora agamije kuba mu kwezi kwa gatandatu itariki 3 ari hafi. Ibikorwa byo kwiyamamaza byatanguye mu ntango y'uko kwezi kwa gatanu. Byitezwe ko umushingantahe Assad azotsinda abandi babiri basanzwe batazwi cyane akayobora igihugu ikindi kiringo kigira gatatu. Imigwi itavuga rumwe na Siria n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ntivyemera ayo matora bikarahira yuko bitazokwemera ibizovamwo.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abategetsi mu burengerazuba bw'igihugu cy'Afghanistan batangaje ko inzego z'umutekano zisha abagabo bane bageragezaga kugaba igitero kuri konsula y'Ubuhinde irahitwa Herat. Abo bagabo ngo bagerageje kurasa ku nyubako ya konsul ariko kubw'amahirwe nta muntu wakomeretse usibye ibyo byihebe. Kugeza ubu nta muntu cyangwa umutwe wari watangaza ko ari wo wari inyuma y'icyo gitero. Iyi konsul iri hafi y'umupaka uhuza Afghanistan na Iran. Mu itangazo ibiro bya Perezida Hamid Karzai byavuze ko yahamagaye Minisitiri w'Intebe mushya w'Ubuhinde Narendra Modi kuri telefone amumenyesha iby'icyo gitero n'uko ingabo za Afghanistan zakiburijemo. Yamwijeje ko umutekano w'Abahinde batuye muri icyo gihugu ubumbatiwe. Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ariyo radio yacu @gmail.com no kuri Facebook adresi yacu ni radio yacu VOA. Site ya internet yacu ni www.radioyacu.voa.com.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida wa Banki Nyafurika itsura amajyambere Donald Kaberuka aravuga ko Abanyafurika ubwabo aribo bakwiye guhitamo inyungu zabo izarizo aho kugira ngo batekererezwe n'ibindi bihugu. Ibyo Kaberuka yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo hasozwaga inama y'iminsi itanu iyo banki yari iteraniye i Kigali mu Rwanda. Asumta Kaboyi adufitiye inkuru irambuye.
Mu kiganiro maze kw'abanyamakuru bahasozwa inama ya 49 y'Abanyafurika itsura amajyambere, Perezida wayo Donald Kaberuka yabwiye itangazamakuru ko Abanyafurika ubwabo aribo bakwiye gufata iya mbere mu guharanira inyungu zabo. Avuga ko mu myaka ishize Abanyafurika bari bagitekererezwa n'abandi. Dr. Donald Kaberuka:
I think throughout this week Africans have said clear what they want to see.
Ngira ngo muri iki cyumweru tumaze hano Abanyafurika ubwabo bagaragaje icyerekezo bifuza guha umugabane, kandi icyo cyerekezo gikubiye no mu mahame y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Icy'ingenzi si ibyo dushaka, ahubwo no kwibaza uko twagira kucyo twifuza. Afrika dukeneye ni tugeza aho twifuza kuba turi. Icyo twakwibaza ubu ni uburyo n'igihe byasaba kugira ngo tugere kuri icyo cyerekezo dukeneye, kandi twasanze abantu bose babyumva kimwe.
mu byiciro inama zagendaga zikorerwamo zasozaga zifata umwanzuro mu bari bitabiriye ikiganiro cyavugaga ku kibazo cy'amazi ku mugabane wa Afurika basanga mu gihe cyose umugabane wa Afurika uzaba udafite amazi ahagije abapfa babitewe n'isuku nke bazakomeza kwiyongera impuguke zari zitabiriye inama zisanga ku mugabane wa Afurika ufite imijyi igenda yiyongera kandi imyubakire nayo irushaho kuba myinshi bisaba ko ibikorwa remezo byakongerwa ikibazo cy'amazi akiri make biza kwisunga mu bitanda abanyafurika benshi bapfa bazize isuku nke ngo Afurika yagiye yiyubaka igendeye ku myubakire y'ibihugu byayikolonije ibyo bikagira ingaruka ko abanyafurika batari bazi neza ibiri munsi y'ubutaka bwabo ngo ntibari bazi aho insinga z'amashanyarazi zinyura mu butaka amatiyo y'amazi ibyo bigakurura impfu za hato na hato zitewe n'imyuzure ijya ihitana abatari bake ikindi mpuguke zari muri iyi nama ya 49 y'abanyafurika icura amajyambere zagarutseho zavuze ko Afurika ubwayo ari izabasha guha abaturage bayo ibikorwa remezo bavuga ko mu myaka 15 iri imbere Afurika izabituwe n'abaturage bagera kuri 1,760,000 batuye mu mijyi ubwo abakuru b'ibihugu bafunguraga inama ku mugaragaro ku munsi w'ejo abakuru b'ibihugu bari bafashe umurongo wo gushyira hamwe imbaraga no gukora mu buhahirane nk'inzira yafasha kuzamura umugabane wa Afurika gusa ibibazo by'umutekano muke uboneka mu bihugu bya Afurika bikaba bigomba kubanza gukemurwa kugira ngo Afurika ibashe kuzamura ubukungu bwayo mu myaka 50 iri imbere iyi nama yasoje imirimo yayo kuri wa gatanu yari ifite insanganyamatsiko ngo Afurika twifuza kugeraho Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
arakoze Asumta umunyamakuru wacu mu Rwanda
iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Mu Burundi naho tuve mu Rwanda tuje mu Burundi Petero Claver Mbonima arongoye Aprode uyu munsi yarengutse muri sentare nkuru ya Meri ya Bujumbura yarengutse aho bita muri Chambre de Conseil kugira bemeze ko yoburana yidegemvya canke ko yogumayo urubanza gwaciye rushirwa mu mwiherezo amasaha 48 inkuru twateguriwe na Tabita Mukamusoni
Isazi nani minota 30 niyo Petero Claver Mbonima rongo ishirame gishinze guharanira gateka kazina muntu nakabafunzwe yarenguka muri sentare nkuru ya Meri ya Bujumbura ari mu modoka yo mu bwoko bw'ikamyo batwaramwo abanyororo bose Petero Claver Mbonima yarafise ikigumba gumba arindiriwe n'abantu benshi harimwo n'abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi atwovuga abo mu buserukizi bw'u Hollande n'ububirigi bose baraho aho mwishirame mu zamakongoni mu gisata cagateka kazina muntu nabo nyine baraho gushika isayindwi aho Petero Claver Mbonima yarangiza kumvirizwa. Mwanyagihugu baraho abenshi bari bambaye impuzu zirimwo ibara ry'icyatsi kibisi iryo bara ngo risigura umwizero nk'uko Pacifique Ninahazu yabisiguye warongoye ishirahamwe Fokode yamenyesheje ko ifungwa rya Petero Claver Mbonima rishobora kuba ari cyerekana ko amabi Uburundi buriko burabamwo uyu munsi agiye kurangira amashirahamwe yigenga yaciye atanguza uruganda bise umunsi wa gatanu w'ugwatsi rubisi bisigura vendredi vert mu gifaransa ivyo ngo kubera ko Petero Claver Mbonima yafashe ku munsi wa gatanu ibara ry'icyatsi kibisi naryo n'iryo bara ry'impuzu abafunzwe bambara hano mu Burundi bamwe bari bambaye n'impuzu ziri ku ifoto ya Petero Claver Mbonima handitse ko libere Petero Claver Mbonima bisigura ngo rekura Petero Claver Mbonima iryo renguka rya Petero Claver Mbonima ryari ryo gusaba ko Petero Claver Mbonima yorekugwa akabura na ID Games sentare nkuru ya Bujumbura yacimenyesha ko urubanza rugiye mu mwiherero amasaha 48 nk'uko ababuranira Petero Claver Mbonima babitumenyesheje ayo masaha 48 aheze niho bazomenyesha niba Petero Claver Mbonima ashobora kubura na ID Games canke kwaguma mu ibohero warongo ya Prodehash amaze iminsi ndwi aboshwe ku itegeko gicaro c'umushikiriza amanza wa Republika muri Meri ya Bujumbura Salvatore Ndayiziga benshi bazi ku izina rya Nyamidi Petero Claver Mbonima akaba yagirizwa ko ivyo yavuze kuvyerekeye gwaruka gw'abarundi ruriko ragira imyimenyerezo ya gisirikare ku butaka bwa Kongo atari vyo amashirahamwe adarana ivyicaro vya politike yabaye hano mu Burundi canke amashirahamwe mpuzamakungu bose basaba ko Petero Claver Mbonima yorekugwa ishirahamwe ya Carte France ryo ryiyamiriza iryo fungwa ry'urongo ishirahamwe rihanira gateka kazina muntu nakabafunze ba Prodehash mwikete iryo shirahamwe ryarungikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza a Carte France rimusaba ko Petero Claver Mbonima yorekugwa atakirinze gusabwa I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze Tabita Mukamusoni kuri iyi nkuru tukiri kuri iyi nkuru nyene mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije Professeur Pacifique Manirakiza yigisha ibyerekeye amategeko muri kaminuza ya Montreal mu gihugu cya Canada niba ibirego umushinganyahe Pierre Claver Mbonima yagirizwa biri ku rwego gotuma atabwa mu mvuto reka tubatega amatwi
Mugambele na mbele na shaka nda menyeshe uko umuntu ari mu mukwi nyafrika uhanira agateka kazi na muntu narumvise inkuru ijanye n'ifatwa rya Pierre Claver Mbonimpa ni inkuru yari babaje ibabaje cyane kubera abantu twese turazi akazi Pierre Claver akora ko guharanira agateka kazi na muntu k'abanyororo n'abandi batari n'abanyororo ibirego byashyikirijwe bishyikirizwa hirya no hino n'abamufashe ibirego bijanye n'uko avuga ko yahungabanije cyangwa ashaka guhungabanya umutekano bisanzwe ari umuntu kujya nkujya Pierre Mbonimpa byari bitewe yuko arinda gufatwa akajyana mu mbuto ni umuntu azwi afise adresi izwi yoshoboye kwiregura kubandanya yita ubutungane ariko yigenga ibyo bikenewe rero ahanje yuko arinda gutabwa mu mbuto naho ibirego umuntu abiraze gucyoye ko ndabyumva kuko gisama sitise amvuru nyinshi kuri ibyo umuntu abiraze gucyoye naho umuntu abona ko mengo birakomeye keka bembo ni muri igihagararo ciwe n'akazi yarasanzwe akora yoshobora kugurana yidefense
uyu munsi ku munsi wa gatanu nyene yari yitavye ubutungane hanyuma harafatwa inyingo yuko borushira mu mwiherero mu masaha 48 kugira biheze niba yoburana ava imuhira izo ni procedure isanzwe ni ibintu bisanzwe mu mateka y'u Burundi nko ku rugo rwanze
ego ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe kuko iyo mushikiza amazi amaze yafashe ingingo yo gupfunga by'agateganya umuntu uwo muntu afite uburenganzira bwo kwitura amasentare amasentare nayo ikaraba yuko ifunga giwe rikurikije amategeko ifunga giwe bishobora kubandanya icyo giri ifunga rero ikunda kubandanya iyo wabona yuko hariho ibigaragara by'uko umuntu bamurekuye atoshobora kwitaba ubutungane cyanke nk'igihe babona bati hariho abantu bahohotewe abavictime bashobora kubandanya bahohotewe ariko ibyo byose nibaza yuko muri kaya ya Pierre Claver ntabwira ngo ntabihagije nibaza yuko kwitabye ubutungane no munsi nibaza ko ubutungane bushobora gufata inyungu yo kugira bati reka uzozo urasamba widegeye
Professeur Pacifique Manirakiza murakoze cyane gose kukanya mwaduhaye
namwe murakoze
nawe Frederic Nkundikije turagushimiye kuri ico kiganiro ubu naho tugeze muri wa mwanya tubashikiriza amakuru ajanye na ma equipe y'ibihugu bizoseruka mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu gihugu cya Brazil mu kwezi gutaha edi ubu tubwira igihugu no munsi tuza kuganira ko bimeze gute
urakoze cyane Oriane muri iki gihe dusigaje ibyumweru bitarenga bitatu twagiye tubagezaho ibihugu n'amatsinda uyu munsi tukaba tugiye kuvuga ku gihugu cya Colombia igihugu cya Colombia kiri mu itsinda C kimwe n'Ubugereki Cote d'Ivoire n'Ubuyapani bizaba bibaye inshuro ya gatanu igihugu cya Colombia kitabira imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi Iki gihugu cyakinye bwa mbere mu gikombe cy'isi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1962 cyongeye gutsindira gukina iyo mikino inshuro eshatu zikurikirana mu gihumbi kimwe 1990 igihumbi kimwe 1994 n'igihumbi kimwe 1998 Colombia yatangiye imikino yo guhatanira tike ku mugabane wa Amerika y'Epfo yitwara neza ariko iza gutsindwa n'ikipe ya Argentine ku mukino wa gatatu ari nabyo byaviriyemo irukanwa ry'umutoza Leonel Alvarez waje gusimburwa kuri uwo mwanya na José Néstor Peckerman wigeze gutoza ikipe y'igihugu ya Argentine uyu mutoza yahinduye byinshi muri ikipe ya Colombia kuko mu mikino itandatu yakurikiye bashoboye gutsinda itanu yose ndetse ubu Colombia ikaba iri ku mwanya wa gatanu ku rutonde rwa FIFA umwaka w'igihumbi kimwe 1990 nibwo bwonyine ikipe ya Colombia yashoboye kurenga icyiciro cy'amatsinda ariko iza gukurwamo muri kimwe cya 16 na Cameroon icyo gihe abibuka amateka y'ikipe nibwo yari ifite abakinnyi nka René Higuita na Carlos Valderrama abakurikiranira ibya ruhago bemeza ko uburyo ikipe izitwara muri iyi mundiyari bizashingira hanini ku mukinnyi Radamel Falcao ukinira ikipe ya Monaco mu gihugu cy'Ubufaransa uyu mukinnyi nubwo muri iyi minsi afite imvune ari ku rutonde rw'abakinnyi bahamagajwe n'umutoza Peckman. Aramutse atabonetse, undi mukinnyi umaze kwigaragaza cyane muri ikipe ni Teofilo Gutierrez. Hari kandi n'abandi bakinnyi nka Carlos Baca ukinira ikipe ya Sevilla mu gihugu cya Espagne, na Jackson Martinez ukinira ikipe ya Porto mu gihugu cya Portugal. Colombia izahura n'Ubugereki mu mukino wayo wa mbere ku itariki ya 14 z'ukwezi gutaha. Umukino wa kabiri uzayihuza na Cote d'Ivoire ku itariki ya 19, hanyuma ikino umukino wa nyuma mu matsinda n'ikipe y'Ubuyapani ku itariki ya 24. Abakunzi bacu kandi bakomeje kutwandikira batugezaho ubutumwa n'ibitekerezo ku ngingo zitandukanye. Mu kanya gato gashize mugenzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye na bamwe muri abo bakunzi.
Abanywanyi bacu kuri Facebook baratwandikira bakatushikiriza ibyiyumviro bafise ku makuru tubashikiriza, canke nabo nyine bakadushikiriza amakuru avugwa mu karere kabo babicishije ku rubuga rwa Facebook. Uno musi kwa umunsi wa gatanu, umunsi utangura weekend, benshi bafise imigambi myinshi, bafise ibirori bagiye kwitaba. Twashimye rero kuganira na bamwe muri bo batubwire uko ibintu byifashe. Muhozi urakomeye, tuvuganye uri hehe muri aka kanya?
Muraho nami.
Turakomeye, urakoze cyane.
Ubu tuvugana ndi Kigali.
Mu kahe gace k'Kigali?
Ndi Kigali aho bita Karuruma. Akaba ariho nkorera imirimo yanjye.
Ibiganiro by'iradijwe rya Amerika ni nk'ibihe ubu ukunda uhora wumviriza uri muri ako karere nyene?
Cyane cyane njyewe nkunda amakuru mu gitondo guhera saa 11:30 kugera saa 12:30 za mu gitondo.
Ni byiza cyane, turagushimiye cyane kubona uba uri umunywanyi wacu wumviriza amakuru yacu. None weekend yawe uyiteguriye gute, n'ibihe migambi ufise iyi weekend?
Weekend kubera ko umuntu aba amaze igihe icyumweru cyose arimo gukora, uyu munsi bo nari ndimo ndi nkora isuku kugira ngo ejo mu gitondo mbashe kuvuka, hanyuma ubwo nimugoroba ndaza gukurikira nawe ko ibiganiro by'inama ya Banki Nyafurika Itsura Amajyambere byabereye i Kigali uko byagenze, haba harimo ubutumwa kugira ngo umuntu arebe ukuntu yakezereye mu buzima.
Nibyo cyane. Warakurikiye amakuru twabashikirije kuri Facebook yingene biriko biragenda, nirihe jambo canke nihe kintu wize muri ibyo biganiro?
Nabonye akanya ko kutira na ukuntu abaperezida bahana ibiganiro, mbona ko igihe tugezemo ko Afurika igomba guhinduka, usanga bafite umurongo w'uko bagomba gukorera abaturage aho kugira ngo bikorere ku giti cyabo. Mbere wasangaga abayobozi biba amafaranga bakayanyiriza bakajya kubaka ibihugu byo hanze, ariko urabona ko bose bafite intumbero yo kubaka Afurika ikava aho yari ikagera mu rwego rw'urwo Amerika igezemo cyangwa Uburayi.
Ni byiza, ni byo cyane. Urakoze cyane Muhozi, tuvuganye ari Kigali. Ubandanye ushikiriza ibyiyumviro byawe kuri Facebook nk'uko usanzwe ubikora imwe na rimwe. Twizere yuko weekend iza kukugendera neza, uza kuba uri kumwe n'umuryango w'abagenzi. Turagushimiye cyane rwose.
Namwe ndabashimiye cyane.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. But the queen has been overthrown and I'm not sleeping now. The dark is too hard to beat and I'm not keeping now the strength I need to push me. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine me when I'm alone and so I tell myself that I'll be strong and dream.
uyu yari Ellie Goulding yaririmbye akaririmbo Lights. Mbere yo gusozera ibiganiro byacu, reka tubabwire mu ncamake amakuru twabashikirije kuri uno munsi.
Muri aya makuru twababwiye ko abategetsi mu burengerazuba bw'igihugu cya Afghanistan batangaje ko inzego z'umutekano zisha abagabo bane bageragezaga kugaba igitero kuri konsula y'Ubuhinde irahitwa Herat. Aba bagabo ngo bageragezaga kurasa ku nyubako ya konsul, ariko kubw'amahirwe nta muntu wakomeretse usibye ibyo byihebe.
Sentare mpuzamakungu ihana ibyaha ICC mu mfunyapfunyo yaciriye urubanza rwo gupfungwa imyaka 12 wahoze ari umukuru w'abarobeli muri Congo Germain Katanga mu ruhare yagize mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'2023. Katanga yagiriwe n'ivyaha mu kwezi kwa gatatu kuba yaragize uruhara mu gutera no gufasha abagwanyi baganduguye abantu 200 mu kigwati cha Bogoro mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Ibihugu byo Burusiya n'Ubushinwa byaraye biburije mu mushinga w'umwanzuro w'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi mu muryango w'abibumbye, umushinga wateganyaga ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rujya gukora anketi mu gihugu cya Syria. Uwo mushinga wari wateguwe n'Ubufaransa. N'ubwa kane Uburusiya n'Ubushinwa bakoresheje ubudahangarwa bwabo kuri Syria kuva mu mwaka w'2011.
Kuri Syria nyine abatavuga rumwe na leta yaho batangaza ko abaroberi bagandaguye abantu bashika kuri 21 mu birori byo kwiyamamaza byateguwe n'abashigikiye umuprezident Bashar al-Assad mu gisagara kiri mu bumanuko bw'ahitwa Dara. Ishyirahamwe rijejwe kugenduza agateka kazina muntu ritangaza ko kuri uno munsi wa kane abaroberi barashe ihema ryari ririmwo abashigikiye president Assad.
Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya yatangaje kuri wa gatanu ko azemera ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu muri Ukraine, amatora ateganyijwe kuri iki cyumweru.
Inshuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri uno mugoroba yabigerekeye ngaha. Turashimiye engineer dufashije mu buhinga bw'ivyuma, tugashimira na Robert Daguya yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri uno mugoroba. Kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka,
nanjye Edirwema, nkaba mbifurije weekend nziza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.